ndacanye ndasubiye kukubona nari ngukumbuye cane kaga foto wasigira kagumye mu ngodo yanje kamwe kishure twicaye muri pose oh oh hafi yanje iruhande rwanje ufite igishika kirenze urugero mami oh oh